kuba shitsi abasango turayimenyereye turi mu gitabo cy'abanyefeso niyo tumaze igihe Imana iri kiradufashiriza rero muri ico gitabo tugeze mu gice cya gatandatu ku murongo wa gatanu gushika ku icyenda ariko kuko haba harimo abashitsi nibuce ko twojana twumva iyo tuvuye naho tugeze kugira ngo dushobore kujana twese twumva kumwe igitabo cy'abanyefeso ahanini Pawulo yari yandikira ishengero ry'Efeso anezerewe ashima Imana ku byo yakoze ariko temenya mukuru yari karavuga ubumwe bw'ishengero kugira ngo ubwo bumwe bw'ishengero abwerekane yarakoresheje ibicapo bitatu kandi byotuma umuntu wese atahura mu bwenge Imana yagavye akoresheje ibicapo bifatika icapo cya mbere akoresheje umubiri ngo yerekane ubumwe bw'ishengero akoresheje icapo cy'umubiri murabona ukuntu umubiri ufishize hamwe izi ngingo zirashize hamwe ku buryo atawo kurigwa ararondeza jewe nsitaye kuguru amaboko aja guhoza amaso ararira zirababarana iyo gihe urugingo rumwe rubabaye urundi rurababara zibabarana n'izibabaye zinezeranwa n'izinezerewe iyo hagize ugwambara isaha ku kuboko kumwe zose ziranezerwa icyo rero ntigiseswa n'umuntu afise ubwenge butarabona ukuntu izi ngingo zishize hamwe mu rukundo mu kubabarana no mu gukora zose zirafatanye ikigira kabiri yakoresheje nk'ikindi gicapo ni inyubakwa yaravuze ko ku nyubako murabona ko ibigize inyubako birafatana byose bigashirwa hamwe iyi tafari dafatanya na rigenzi rya inyubako ntiyobaho ariko iyo ziriko zirafatana abuye rigafatana n'irindi tafari gafatana n'irindi inyubako icibaho Yesu acavuga ko ariwe buye rigumye mfuruka ngira murabona ko gushira hamwe kw'amabuye cyangwa ibikoresho bigize inzu byerekana ubumwe bw'ushira hamwe ngo ngira ngo inzibeho yarakoresha igicapo kigira gatatu cy'ishengero aho ishengero rigereranya n'umugeni Yesu nawe akaba umukwe ngira abona ubumwe bw'abashinga urugo canke ubumwe bw'abasabanye n'ubumwe buri mu rukundo rwuzuye ni ubwo bumwe aza guserura rero yerekanira no mu muryango niho tugeze muri iki cyo twerekana ukuntu umuryango ushira hamwe rero naha tugeze muri iki gice cya gatandatu aho turiko turabona umuryango wadutangura Edgar yarekanye introduction yari karerekana Imana yerekana ko yerekana umuryango umugore n'umugabo abana n'abavyeyi abakozi n'abakoresha izo ngezo zose rero nizo tubamwo muri ubwo buzima rero bwejejwe Imana birikira duhamagarira mu bumwe bw'ishengero muri ubwo buzima bwejejwe tuba muri izo ngero zose utari umuvyeyi n'umwana utari umwana n'umuvyeyi utari umukozi n'umukoresha mbega tubaho mu buzima bwejejwe gute muri ubwo bumwe bw'ishengero ubwo bumwe bw'ishengero bushabo garagarira ko uko kwera kw'ishengero kuriko kuragaragara kugaragarira mu vyirato vy'abariko barahezwa n'abariko barashigwa hamwe ivyirato birahera vy'umwe wese yarafise ivyirato akaba Kristo bahabwa nouvelle identité bahabwa identité nshasha ya Kristo aho umushumba atakirata ubushumba aho umukoresha atakirata ubukoresha umugore nakirata ubugore umugabo nakirata ubugabo umwe wese yirata Kristo nta muyuda nta munyamahanga nta wakebwe nta wutakebwe bose babarare ku ivyo birata bakirata Kristo turiko turaza rero tugeze rero ha mu gice cya gatandatu aho abari badutanguriye imbere berekana tibagore mu mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira Kristo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero bana mwumvire ababyeyi banyu mu mwami wacu namwe base ntimubaratse mubarere mubahana mubahanura nkuko umwami wacu agomba ageze kubashumba rero avuga ati bashumba mwumvire bashobuje reka dusome rero muri kino gice tugezemwo murongo wa gatanu hama duheze tujane ku murongo umwe twumve icyo Imana tuganiriza muri iki gitabo bashumba mwumvire bashobuje bo ku mibiri nkuko mwumvira Kristo mububashe muhinda gashitsi mufise imitima y'ukuri ntimubakorere bakibahagarakiye nk'abanezereza abantu ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo mukore iby'Imana igomba bivuye ku mutima mubakorere n'imitima ibikunze nk'abakorera shobuja mukuru ntimube nk'abakorera abantu kuko muzi yuko umuntu wese yakoze icyiza zokishurwa na shebuja mukuru niyo yaba umushumba canke widegenze namwe ba shebuja mubagirire mucyo nyene mwirinde kubatera ubwoba kuko muzi yuko shebuja musangi yari mwijuru kandi ntarobanura ku butoni amen nkuko mwari ko murabona urukurikirane aho bari batanguriye kwerekana ko uyu mugore n'umugabo ababana bariko barerekana bose ijambo ryagumye rigaruka muri Kristo. Imaje ni Kristo, byose muri Kristo. Bageze ku mushumba na shebuja, aho bagire berekane ku mushumba na shebuja bari mu ishengero. Icyo shengero cyo muri Efeso, nubwo Pawulo cyo cyeti yacandikiye ishengero ryose gicaye hamwe, mushumba na shebuja bari bicaranye bagire bumva ubutumwa bwiza bwa Kristo. Kandi mu mico n'imigenzo hariho itandukaniro. Reka duhere rero kuri umurongo wa gatanu uvuga ku mushumba. Ariko ntaraja ngaho, nagomba twumve mbega ubonamwo bande bariko baravugwa. Harimo abashumba canke abagurano, biri yakere ivuga umugurano. Harimo bashobuja bo ku mibiri, harimo Kristo umukoresha mukuru, harimo shobuja mukuru musangiye. Ni nabo bantu batatu baca babonekera ku mushumba canke umugurano, shobuja wo ku mubiri ngani shobuja direct cumubona, hama na shobuja wo mu ijuru ni Kristo, niwe shobuja basangiye. Rero ariko aravuga ngo bashumba mwumvire bashobuja bo ku mibiri nkuko mwumvira Kristo. Wo kwibaza ko umushumba ari wa mukozi w'uno munsi turiko turavuga. Iyo tuvuze ngo umukozi n'umukoresha, uhava wibaza ko ari uw'uno munsi. Ariko iyo Bibiliya ivuze ngo umushumba canke umugurano, si wari afise agaciro nk'uw'uno munsi. Uw'uno munsi n'umukozi afise amadurwa n'amadovoir. Ariko umushumba bariko baravuga n'umushumba atagira agaciro imbere ya shebuja. N'umushumba akora icyo shebuja agomba, kandi shebuja yo mukozi icyo agomba. Umushumba n'umuntu ashumbiye inawa, yegukiye inawa ijana ku ijana. Umugurano umva ni indi jambo bakoresha, ariko umugurano n'uwaguzwe, nimba yaguzwe amafaranga cyangwa ifeza n'inzahabu icyo gihe baba barakoresha, muga yaguriwe kuwa shebuja, impembo ni shebuja. Uwo muntu ntafise uburenganzira bwo gusaba ivyo agomba, yakira ivyo ahawe. Uwo muntu sumwe azosaba ngo nimundire inesesi, nimumpe pansiyo, nimumpe, ntazoja muri sendika ngo aburane uburenganzira bwiwe. Ntumugiranyire n'umukozi w'uno munsi. Kandi kubera igihe twarutsemwo turashobora kutabihamvya neza, mugabo nk'abakera bari bazi umushumba cyangwa umuesclave, umuja cyangwa umugeregwa, ngira ngo abari ngaha mwese mwavuse byararenganye. Ariko uwo muntu yakora vyose, yakora icyabwiwe cyose, atarondera yindi mpembo ndetse kurondera kubaho gusa. Sebuja muhe kubaho gusa, kandi amutungo kwa gomba, mugabo akiza ubuzima gusa. Uwo muntu rero si wa mukozi w'uno munsi. Mwumve ko uwo muntu arakengeretse imbere ya shebuja, arakengeretse imbere y'umukoresha wiwe, si w'uno munsi. Uwo muntu rero akengeretse niwe ariko arabwirwa ubutumwa bwiza, kandi ahereye ku bashumba kuva ku murongo wa gatanu gushika ku w'umunani aza kuvuga ku bashumba. Ariko igeze ku w'icyenda ashaza kuvuga kuri ba shebuja nabo. Reka rero tugende, wumve uko yabwiye abo bashumba. Avuga ati, bashumba mwumvire bashobuja bo ku mibiri nk'uko mwumvira Kristo. Mububashe muhinda gashitsi mufise imitima y'ukuri. Nimba babwiye ngo mwumvire bashobuja bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, abo bantu baranyoye kuri Kristo, barazi kumvira Kristo. Abo bantu barakijijwe bari mu ishengero, barazi Kristo, barazi no kumwumvira. Bavuze ati bitandukanire na kumwe mwahora mwumvira. Burya umushumba bafise ukuntu ahora yumvira. Turi kumwe. Umushumba ntiyahora akora nk'uko areka akorera Kristo. Uko vyari kera cyangwa uko vyari mu migenzo, umushumba ni wa muntu yakora ngo ace ingero, ace kubaho, arondere kubaho. Nuvuga yakora ivyo adakunze, yakora ivyo atanezerewe, yari mu kibanza adakunze kandi azi ko afashwe nabi. Ivyo bintu ntiyabikora ngo aronderere kuneza, yabikora ngo arondere kubaho gusa. Uwo muntu n'umuntu akora ikintu atanezererewe, ntagikora nk'agirira neza sebuja, ariko avuga ati ndondere kubaho gusa. Sinumva ijambo nokoresha kugira wumve, niyo avuze ati mubakorere nk'abakorera Kristo. Muhindure uko mwahora mukora, uno munsi mubone shobuja mukuru Kristo abariwe muri ko murakorera. Iyo umuntu afise akazi arimo yagaye, terumeze uno munsi bakoresha bavuga ngo nakabaranyica, niyo bamuterefonye ati bavuga ngo baranyica. Uwo muntu nimba ariko aravuga ngo nakabaranyica, ni ukuvuga ntanezererewe aho hantu, kandi ntabikora kubera nezerewe, abikora kugira ngo abeho gusa. Rero avuze ngo mubumvire nk'uko mwumvira Kristo, ngo mububashe muhinda gashitsi. Iri jambo mwenga harimo indenza rugero, ariko biza gusigurwa n'uwo murongo uza kubandanya ngo mububashe muhindagashitse mufise imitima y'ukuri. Umuntu iyo kubashe ahindagashitse si gihe cyose guhindagashitse bizanwa n'ubwoba. Iyo umuntu ahindagashitse afise ubwoba no kuvuga yuko ivyo bintu avyakiriye atinye afise ubwoba atanabikunze ayibonamwe urupfu. Najyo urukundo ruhinguwe rusenda ubwoba. Mugabo havuze ngo mububashe muhindagashitse. Nuvuga iyo umuntu yakiriye ikintu yubashe ahindagashitse ntivyama birimwe bwa bwoba ariko vyerekana mu ruhande gwiza yuko umuntu yakiriye ikintu agikunze akinezera gihaya gaciro. Uwo muntu ahindishwa gashitse no kubona iryo teka tewe n'iryo banga hawe akabiha gaciro. Urumva ko suguhinda gashitsi kubwoba no guhindira gashitsi cha iteka tewe igikogwa hawe yizigijwe na shebuje akacakirana urukundo akacakirana kukizigama niko guhinda gashitsi kukuri. Ari jambo rivuga ngo mufise imitima y'ukuri. Murumva ko umuntu ashobora kwakira ikintu adafise umutima w'ukuri. Udafise umutima w'ukuri ni ryari? Ni cyagihe rero wowe wacakiriye ucakiranye ubwoba ucakiranye guhinda gashitsi kuri mu bwoba tutarimo kunezererwa no kwakira niteka utewe. Icyo gihe ntubuze icyo wakiriye ngo ugihe agaciro. Ngirabiboneka muri umwe bahita arantu umwe yacyanja kuyinyegeza yavuze ati narenze kuri umuhambazi kuma kuma ibyo utasanze aje wegeranye ibyo utazunze ndanyegeza ndahamba kiri byawe. Iyo umuntu yizigijwe ikintu atacakiranye urukundo n'umutima w'ukuri agikora nk'uwicungura gusa agikora nk'ukizagatwe ikisi cyari karabwira ababashumba avuga ati bashumba mwubahe bashobuje nk'uko mwubaha Kristo mwubumvire nk'uko mwumvira Kristo mwakira icyo kigogwa mwahawe mucyakire nk'abagihawe na Kristo ngo bagikore bahesha icyubahiro Kristo bagikore banezereza Kristo muhindagashitse mucyakiranye urukundo n'umunezero muri mu mutima w'ukuri imitima y'ukuri ari karavuga. Navuga ngo mufise imitima y'ukuri. Urumva ko hashobora kubaho umutima atari w'ukuri. Ku murongo wa gatandatu ashabandanya yaguruka iciyumvira ngo ntimubakorere bakibahagariki nk'abanezereza abantu ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo mukora iby'Imana igomba bivuye ku mutima. Ngo ntimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu. Umuntu arashobora gukora ikintu nk'unezereza umuntu. Iyo umuntu ariko arakora ikintu nk'unezereza umuntu navuga ngo amukora mucunze namubona azokwakwanya nk'ari karashira umwete mu cari karakora kugira ngo anezegwe ariko umutima ntuzobufatanije nawe. Ibyo kenshi bibonekera mu mutima wo kwitonesha canke wo kurondera kwerekana ko icyo uri kurakora wagikunze ariko umutima udafatanye nawe. Yesu ari karondera umutima ukora ikintu ari karondera umutima uri nyuma y'igikogwa nk'abanezereza abantu kera abarimye murabizi ko nimba muri kurima nk'epfo mu mwonga mwarashobora kurima hama mugaheza mugahagarika mukonsa isuka mugashira mu kwaha mukaba muratera inkuru shobuja kurabiye hariya ku gasozi ntiyabona ko yabona ati bariko bararima mugabo kumbe mubonye yegereye amanotse mukaca mukwakwanya mukarima. Uwo mutima rero ni wari karabwira abashumba ati ntimuzosubire gukorana uwo mutima. Arabizi ko ariwo bakorana barereka ku kigohe bagomba gukora ngo banezereze umuntu. Mugari karavuga ati ntimubikore ngo nk'abanezereza abantu aravuga ati ariko mubikore nk'abashumba ba Kristo. Havuze ngo mubikore nk'abashumba ba Kristo abari karabagarukana kumva mbega umushumba wa Kristo akorera Kristo gute. Kristo uwo mushumba yarigishijwe aramenya ko Kristo ni Imana ibonera hose icyarimwe ibera hose icyarimwe kandi niwo mwami ahemba neza kandi niwo mwami azamuha impembo ibereye kurusha uwo ari karakorera. Ntashyira amaso kuri shebuja ari karabona ngo anezereze ngo akore nk'unezerezo ariko akore nk'unezereza shebuja. Sebuja mukuru yari karavuga yavuze ba sebuja bo ku mubiri utari uwo ku mubiri cyawumva ko ari sebuja mukuru ari we Kristo. Ntimubikore nk'abanezereza abantu ariko mubikore nk'abashumba ba Kristo mukore iby'Imana igomba bivuye ku mutima. Nimba ashize kwira ijambo ngo mukore iby'Imana igomba bivuye ku mutima. Mbega umuntu ashobora gukora iby'Imana igomba bitavuye ku mutima? Iyo umuntu ari karakora iby'Imana igomba bitavuye ku mutima ni igikorwa cyose cyoboneka kuri kurakora neza nk'uko cyategerezwa mu wundi mutima. Rya jambo ryatangura ngo numfite imitima y'ukuri ariko uwundi mutima umutima uri kurasunika icyo kintu siwo. hari gihe umuntu ubona afise umwete mu cyari karakora mugabo nimba afise umwete mu cyari karakara ikarondera kwitonesha cyangwa karakarondera poste kanaka uwo mutima uri kurasana ku uwo mwete no kuyitanga siwo Kristo ari karabahamagarira hari umutima umuntu ashira inyuma y'igikorwa kanaka n'umwete ari karagira mu kintu ari karakorera shebuje mu mubiri shebuje aboneka afise kurondera izindi nyungu ziwatumbereye atari wa mutima wo gukunda igikorwa ariko ari wa mutima wo kugomba izindi nyungu ziwe kwirondera muri ico gikorwa byoshoboka ko nasobuja wo mwijura umukorera n'uwo mutima udafise umutima w'ukuri mega bishoboka gute igikorwa cyiza kitavuye mu mutima ngo kivuye mu mutima nimba umuntu ariko arakora igikorwa cyiza kita umutima atariwo nigihe nubwo yoba ari karakora agomba kunezereza sebuja nk'urondera gukizwa n'icyo ari karakora muri sebuja yoba yayobowe ico sebuja wo mwijura agomba sebuja wo mwijuru ntagomba umuntu agira umwete n'ishaka nk'uwikirisha ibyo ari karakora ariko aragomba ugunta agira umwete n'ishaka nk'uwehesha icyubahiro uwamaze kumukunda ntarondere gukundwa n'ibikorwa ni ya legalism umuntu aba ari karikirisha ariko bivuye mu mutima wamubona umutima uri kwaherekeza igikorwa uri kurakora ngira ngo basebuje bariko barumva abashumba babo babwiye ubwo butumwa batarashikirwa bavuga ati amen bariko barashira ku rugezo kukuzodukorera neza ariko nabo baraza gushikirwa icyo umwe amatumbereye ntatumbereye umuntu ariko aratumbereye ko babona sebuja mukuru ku murongo we ndashavuga ngo mubakorere n'umutima ubikunze nk'abakorera shobuja mukuru aguma ashimangira rya jambo ntimube nk'abakorera abantu aha yerekana igikorwa icyo ukora n'igituma ugikora ku murongo munasha ziza kuvuga igituma gikora n'ukuntu gikora navuga ngo kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze icyiza azokishurwa na shebuja mukuru niyo yaba umushumba cyanke uwidegemvye aha rikara bagarukana kumenya ko impembo batumbereye si ya sebuja wo ku mubiri gusa niyo sebuja wo ku mubiri atoba ariko aramufata nk'uko bikwiriye kandi nibyo birashoboka ariko bamwe bariko barakora nk'abahesha icyubahiro sebuja wo mu ijuru kuko wewe azabahemba ntazabarenganya kandi ahemba neza nibashyira umutima kuri shebuja wo mu mubiri hari icyo bazerekana kitabereye nimurevuga ngo ntibabikore nk'abanezereza abantu iyo hari bitagenda neza mu kazi abantu benshi bakora gute baja muri greve bakagumuka mugabo abantu bahamagariye gukora bene ivyo abahamagariye ko ikintu cyose bakora so kuvuga ko nimba uri mu kazi bagufashe nawe cyangwa bakurenganije uzokagumamo ariko umwanya wose ukagihagazemwo ugahagararemwo uri kurahesha icyubahiro Kristo ugahagararemwo utari kurabona inyungu kuri sebuja wo mu mubiri gusa ariko ubona inyungu impemba kuri sebuja wo mu ijuru niho uzoshobora kubaho gukora uhesha icyubahiro uwo sebuja mukuru ubundi iyo umuntu atari karakora muri ubwo buryo uzobona ko muri ubuzima tubayemo hari kera bavuga ngo akibwami kica wicaye ugasanga umuntu ubwo buzima ari karabubamo ari karabwira abahora baba muri ubwo buzima ati ubwo rero ntibubereye bashumba mwumve ko ubwo butabereye uri kurakora umenye ko impembo nyamukuru avuze ku murongo w'umunani ngo kuko muzi yuko umuntu wese iyo akoze icyiza azokishurwa na shebuja mukuru niyo yaba umushumba cyanke uwidegemvye agarutse kubereka yuko yaba umushumba yaba uwidegemvye icyiza cyose umuntu aba ariko arakora muri inosi nimba bahurije kuri Kristo impembo ni Kristo ku murongo w'icyenda cagaruka rero kuri ba shebuja nabo aho bariko barabona ko babwiwe ko kandi ivyo si uko bataba bahora babibona ko hari igihe bakora ibintu nk'ababanezereza canke nk'abacangero ariko barahawe kubyigwa icyo Yesu agomba muri ubwo buzima bwo kubaho mu gikorwa muri iryo bango bahawe basebuja nabo aca babwira ati namwe bashebuje mubagirire mucyo nyene mwirinde kubatera ubwoba kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mu ijuru kandi ntarobanura abantu ku butoni avuze ngo namwe bashobuje mubagirire mucyo nyene mucyo nyene ni iki yari karavuga uko babashumba bokora abako batazokora bagomba kunezereza shebuja babone ko bazokora bagomba kunezereza sebuja wo mu ijuru ko bazokora n'umutima w'ukuri atari wa mutima ufise icunyegeje canke wirondera ariko urarondera icyubahiro cyashebuja mukuru nababwiye ati namwe uko nyene mwahora mubarongora mubarongoza igitsure n'umukazi ntimwongere kubatera ubwoba mumenye ko hariho sobuja mukuru musangi kandi uwo ntarobanura ku butoni ni nkaho ariko arabambura identite y'uko bari bihangange kuri ubuhangange mwari mufise kuri bo nkaho mugomba kubaho nyanga no kubatwara uko mugomba hariho sobuja mukuru musangi azobabaza bega mwahagaze gute ngo mumpeshe icyubahiro yaba babero yaba bashumba bahora bahakorera bashebuje yaba bashebuje babatwara ariko arabereka ati ehe ico ndiko ndabereka umwe wese mu kibanza Imana yamushizemo niko ndamugarura kubona yuko azagihagararemo agihagararamo amenya identite nshasha yahawe muri Kristo Yesu ko ico yambaye ko nica ari karakora ari karagikora ku bw'icyoro cy'uwamugize ico yamugize we wari ufise kubona kumwenga urumuja urumugurano urumushumba kura kubona iyo identite ubona ico Yesu yakugize yagusubije agaciro muri ako gaciro yagusubije hagarara muri ico kibanza unezerewe uheze uheshe icyubahiro waguhaye agaciro kandi ntusubire kubona sobuja nk'umwansi canke nk'ugukinyiza ariko ubone sobuja mukuru wo mwijuru yagusubije agaciro nguri kurahagarara muri ico kibanza Imana yaguhaye nezerwa ko wahawe agaciro na Kristo uheze ubikore nk'unezereza Kristo sebuja aramubwiye ati kuraho kubona ukuntu wagihangange bona wakugize wagusubije identite akagukura ivyirato bitari vyo ubona ivyirato vyo kururonse muri Kristo biguhe guhagarara nguheshe icyubahiro wakugize uko uri kurarongora burongowe uri kurakoresha bukoresha ubakoreshe kubw'icyubahiro cyanje atari ko bwawe basobuja bo mu mubiri kenshi iyo bataronumva ubutumwa bwiza babakoresha kubw'inyungu zabo barabakoresha kurugezo rwaho nibaza ko ariho haje haravaho kumukoza agarukana ugaciro hakaza n'umunsi mukuru w'abakozi ngo wavuye ukuntu hafatwa nabo abakozi ku buryo bakoresha batahagacira abakozi bakoresha amasaha arenze bakabahemba nabi hagiye harabaha evolution y'uko umukozi ariho nk'uko afatwa ariko uno munsi ubutumwa buri kurabwirwa abera bo muri Efeso icyo gihe natwe buri turabubwirwa ntidukeneye kurondera agateka rate turonderera ariko turondera agateka tunezererwa agateka Yesu yaduteye ngo duhagarare mu kibanza Imana yaduhaye umushumba ntazoreka kuba umushumba umukozi uresha ntazoreka kuba umukoresha ariko aho uhagaze hose uhagarare nk'uwabonye identity yaronse muri Kristo ubutumwa bwiza tubwegeranye abatanguye bose nimba yari umugore babwirwa ati bagore mwumvira abagabo banyu nk'uko mwumvira Kristo umugore yasubijwe agateka kugira ngo abone ko umunezero wiwe w'ukumvira no kuyoboka abirabira muri Kristo yabonye uko yumvigwa umugabo yambuwe bwa bugabo yahora yiratamwo kugira ngo ivyirato by'ubugabo bihere abone uwamugize umugabo yamusubije iteka hamaca abwirwa ati kunda rero uwo mugore wawe nk'uko Kristo yakunze ishengero baguma bagarukanura igicapo cya Kristo ngo babone uwo kwisunga ko ari Kristo umwana agarukanwa agateka kugira ngo abeho yumvira nkuko yumvira Kristo umuvyeyi agaruka guhabwa kurera nkurerera Kristo nkurondera impera kuri Kristo atari kurera muri wa mugenzo wo gukinyiza umushumba agaruka kubwirwa ati kora rero nkuzu wamugiriye neza wamukuye mu bugurana akamugira uwidegemvya mu mwami agakora nk'unezererewe icyo Yesu yamugize kurusha kwa mufise ameritime y'icuri icyadukuye umururazi icyadukuye umubabaro si uko tuvuye wari umushumba avuye mu bushumba wari umugore atakanje ubugore wari umwana avuye mu bwana nuko twagize uhawe agaciro na Kristo umunezero ni Kristo niyo nouvelle identité Yesu nashimwe ngira ngo negeranye ngo ndangize nimba ari bwo bumwe bw'abera Imana iri kirahamagara ntibishoboka yuko abantu ba bumwe ngo banywane batanywanye na Kristo ngo buzure ijana ku ijana kunywana na Kristo ijana ku ijana kunywana na Kristo akaramata nivyo bizozana bwa bumwe mu ishengero aho umukozi n'umukoresha bashobora kubona banezererewe bicaranye umwe wese ahimbaza Imana intumbero ari imwe y'ubuzima bose batumbereye kimwe isoko y'umunezero n'ubuzima ari Kristo bose babona kimwe iyo umuntu asigaye abona agaciro mu vyafise indirimbo tumaze imisi turirimba indirimbo aho rivuga ngo nahawe agaciro na Kristo sinkira ati vyo mfise canke ivyo nabuze ivyo nashitse ko ubwiza agaciro kanje ni Kristo nimba umuntu atakironse agaciro muri Kristo ibindi byose aronderamo gaciro azoba harushe ubumwe bw'abera ntibushoboka nimba ngaha hari abagore n'abagabo hari abana hari abakozi n'abakoresha mu ishengero niko vyama bimeze mugabo ivyirato byose byarahindutse birivuga ngo nta muyuda nta munyamahanga nta wakebwe nta utakebwe nta mugore nta mugabo nta mukozi nta mukoresha bose ivyirato bihinduke Kristo niho umwe bw'abera bushoboka kuko ivyirato bihindutse Kristo twese dutumbereye kimwe kandi uwo ni wo soko y'ubuzima nta numwe zokwesprat wundi kuko azikoneza ubuzima buva muri Kristo bwa buno bugingo n'ubuzoza azobaho yiteze impemba kandi cyakora cyose gikora tekaniye muri Kristo waganje byose intumbero twarabonye Kristo ukuruhuka no kuba mu bumwe nuko twabonye Kristo yatwambuye ibyo twari twambaye kera yatwambuye ubucoke gwa twari twambaye yatwambuye ivyubahiro bitari ivyo atwambika ubwiza bw'umwana wiwe kugira ngo umuntu wese yirate birevuga ngo wirata ni yirate ko yamenye akantahura